Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira ni Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda yumvikanira ku mirongo ya FM 94 n'ibice 9 na FM 95 n'ibice 2 mu Burundi no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Mu Rwanda naho tukumvikanira ku FM 104 n'ibice 3. Ahandi mushobora kumva ibiganiro byacu ni kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu.com. Mwiriwe neza nshuti mwese mwadutoye kutwumviriza muri studio ndwi muri kumwe na Joe Diane Nahazwe ngiye kuremesha ikiganiro muri sanga 16.
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara y'Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Ngende hano Kampala, Uganda.
Jende mu gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado, leta zunze ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsa abatumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi rya Amerika aho uri hose, haba kuri radio, kuri telefoni no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye, tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro muri sanga cyo kwa gatandatu nk'uko maze kubimenyera ni wa munsi mudusangiza amakuru abavugwa ahiwanyu mukongera mukagira ico muvuga kuyo twabashikirije mu ndwi twa turiko turasozera. Ariko imbere yuko tubaha akanya kugira ngo mutuyagire ariko aravugwa na yaranze aho muri muri nondwi turagaruka ku yaranze Burundi tuyafatiye mu gisata c'impunzi. Aho ku munsi wa gatatu ishami rya ONU ryita impunzi ryatangaje ko rikeneye amafaranga arenga imiliyoni 391 z'amadolari y'Abanyamerika kugira ngo rishobore kwitaho impunzi z'Abarundi. RCR yongeye ivuga ko impunzi z'Abarundi uno mwaka ushobora kurangira zarakwiye 500,000, ariko ivyo biharo ntibiriko birahurizwa ko n'impande zose. Umugwi w'igihugu wigenga ujejwe agateka kazi na muntu Senide H mu Burundi wasavye ushimitse ko abo vyega bosuzuma ivyo biharuro bitangazwa na RCR mu kiganiro yahaye amenyesha makuru kuri uno wa gatanu. Umukuru uyo murwi yaragarutse no kubindi bibazo bitandukanye vyagateka kazi na muntu bivugwa mu Burundi. Mugenzi wacu Raymond Zimana yari yakurikije ico kiganiro aratwibutsa ivyavugiwemo.
Naho yemeje ku mutekano mu gihugu wifashe neza, Jean Baptiste baribonekeza arongo uyu mugubi w'igihugu wigengujejwe gateka ka muntu CNDH abajejwe kubitigiri ishirahamwe muzamakungu rirabe vy'impunzi ku isi yose riheruka gushikiriza ko giteza Abarundi bangana n'50,000 bazohunga Burundi muri uno mwaka wa 2018. Uyarongoye CNDH yishuye ko bigoye kuvuga ibitigiri by'abahunga mu gihe guhunga bishika giturumbuka. Akibaza icyo HCR yafatiye ko kugira itangaza ibyo bitigiri.
Kwe ivyo tuzi nuko mu bijanye no guhunga nta utegura guhunga mu bisanzwe. Muri icyo gihe nakubwiye ati jenzo guhunga mu mwaka uza hucakugwa ibikenewe byose kugira ngo umuntu ntahunge. Kubera ko ntazi ivyo iryo shirango riba gishimikije mu kugira iyo projection hakinini nabivuga ko mugabo icyo tuzi nuko kenshi guhunga si integuro guhunga biraduka kubera umuntu abona yuko ahari adatekaniwe hanyuma agahunga singi ngufata yo guhunga ahunga kubera ko ahuri bitagishoboka. Muri icyo gihe rero biragoye kuvuga ngo mu mwaka uzaza bahunze abaca mu mwaka uriya hazaba bahunze abandi nkabari.
Uyo arongoye CNDH aravuga ivyo kogwa hamwe ivyo HCR jikiriza vyo babivise aho bifatiye. Jean Baptiste baribonekeza yemeza ko ababijejwe boca baraba bagatorera umuti ibituma abantu bashobora guhunga mu Burundi.
Ahanini igikwiye gukorwa ni guheza rero umuntu akasuzuma muzima bw'abanyagihugu akavuga ati none ngahantu habuze iki canke hari habuze iki, ni kihe kintu cyotuma abantu bahunga kubera kenshi abantu bahunga intambara mugatwe tubona umutekano uhari kandi abantu bashobora no guhunga inzara navyo nyine birahari cyane cyane muzakirundo na Muyinga. Naho nyene umuntu agafata ingingo kugira ngo abantu bafite ubuzima bwumvikana kugira ngo ntihagire umuntu ahunga kubera inzara murembe canke uruzuba kandi n'umutekano ugakomeza gutsimbatazwa ku mpande zose kandi abantu bagatunganizwa ku mpande zose kugira ngo aho bari bumve ko batekaniwe muri ico gihe ntaco tuma umuntu yumvira ko abantu bahunga.
Ikindi kibazo cabajije muri ico kiganiro umugwi wigengujeje agateka kazi na muntu waremesheje kubamenyesha makuru na makenga heruka gushikirizwa n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe muzamakungu ONI. Aho uyo munyamabanga yavuze ko atewe impungenge n'ingingo ya leta y'u Burundi yo guhinyanyura ibwirizwa nshingiro muri CNDH babibona nk'impanuro zamaze tangwa kugira ibintu bigende neza
iryo tangazo twararibonye muri kano kanya nta bintu byinshi twarivuga ko kiretse kuvuga yuko oni ndwego rukomeye ruraba bihugu byinshi byo kwisi gushikiza makinga ryo n'ikintu cyumvika nibaza ko ni nk'inkebuzo cyaje kugabisha kugira ngo abari ko barabikora rero babitunganye neza kubyo bizoza bitunganiriza bose niko dufata bujya butumwa umunyamahanga mukuru wa ona
umugwi CNIDH ujejo gatika ka muntu wemeje ko urajwe ishingwa n'urudandazo rw'abantu rwasubiye kwibonekeza mu gihugu cy'u Burundi uyu mugu gatera ivyatsi hote rwarigize iminsi igibonekeza rikwegwa n'abavyeyi canke ababanyi kubana bibukije ivyabaye bubanza aha abana bahambwe babona kuko bashi ibigori mu murima igitega muri komini Taba aha abana babiri baciwe ibikonjo bagirizwa kwiba mu murima w'ibigori imabaye mu ntara ya Cibitoke aho umugabo yaturiye ikiganza cy'umwana wiwe amuhora gukora mu nkono mukanyosha aho umwana yacumiswe imbuga itananye na wiwe amuhora ko yazigije inkono n'undi mwana agwaye mu mutwe yishwe n'inzara kubera abavyeyi biwe bamwimye ifungurwa iminsi myinshi ibujumbura Raymond Zimana ijwi rya Amerika
arakoze Raymond Zimana andi makuru yaranze u Burundi nivyerekeye iyandikwa y'abazotora amatora ya ego canke oya yimirije kugira ngo ibwirizwa nshingiro rihinyanyugwe canke ntirihinyanyugwe bivanye n'ica abanyagihugu bazovuga abiyandikishije muri ayo matora ni nabo bazoca bahagwa amahigu yo gutora muri 2020 uko kwandikwa rero kurabandanye no munsi bweze ku munsi wa gatatu bikazohera itariki 17 za kuno kwezi nuko rero nchuti bakunzi akanya ni gwanyu kugira ngo namwe mudusangize ariko aravugwa ngahi wanyu aya havuzwe canke ayo twagize turabashikiriza mushaka kugira ico muvuga ko Bobo Prondo beat I know you like it when I touch your body you say be my baby and I say yes Oh baby, come closer. Y si bailando ya, si no way move. That cuerpo ama, I know love when I see. I can tell when I feel. Agoteo daddy, agoteo mommy. Don't be a stranger, baby. Like you don't know me. Baby, doesn't matter. I know you can feel it. Rero ni gwanya incuti bakunze bijwi rya Amerika mu twumva muri wa mbere twakiriye muri isanga ni Jean-Claude Kaze ku jwi rya Amerika Jean-Claude
Allo
Ikaze ku jwi rya Amerika Urakoze cyane uherereye amajahega Jean-Claude
Ewa nandingo kajankorode merele mujibu churwanda ni muna rai ura sirazuwa ni mukarele kango mamumureja basanda mukagari kache ndaba kuriche katano kuri katano nunda kukuriche ni chivigani dobjaanye chane kuri internet chane suaturi kumari kuno kuri adesu wa churanga kuri mirengu chene nakane ni uche vitatu FM
urakoze chane gose Jean-Claude Nuko rero no munsi namakuru dusangiza canke ni bicyumviro kuyaho twagiye turashikiriza atandukanye.
Amakuru n'abasangiza makuru no kutwemwe bose n'amura n'eza. Na kibazo ta imana imyaka zeje gori. Abaturage bararya bagenda manywa nijoro umutekano ni wose mu gihugu cyacu rwose nta kibazo na mahoro na Nati nikibe gihari rwose mu burasirazuba iwacu.
Ikibazo cy'ibiraya cyakomeje kuvuga ahandi hatandukanye mwebwe ntikirabashika ko ntacu mufise.
Iburasirazuba burya ni ahantu hatera ibirayi bya Ruhengeri. Bikunda kwera mu Ruhengeri cyane. Twebwe tweze ibirayi bitoya bino bitoya na ibirayi binini kandi ikibazo gihari mu Rwanda ni iki ibirayi binini ba byo mu Ruhengeri bitinda mu butaka nyine abaguzi babaye bake bikabura. Kuta kwebge inyungu tuwa tuwa fitema nga kwa tuwa dute kure yi misozi Nuko tuwa gula mati Kukubu ichiro ni ishana na milongi
mugiha handa ganga nayo mafaranga nyene nayo mafaranga nyene ijana na mirongo irindwi ku kilo
na amafaranga ijana na mirongo irindwi kuko mu minsi ishize ibirayi mu mwaka uvuyeho twabiguraga magana abiri mirongo itatu magana mirongo itanu ariko bitewe n'uko umusaruro wiyongereye rwose ibirayi bikaba byinshi mu gihugu byabashije no kwanguhiriza n'umuturage utifite ufite ubushobozi bwiwe bukeya nawe akabasha kurya ibirayi kandi ibirayi tucyumva ngo ntago tucyumva ngo ibirayi biraribwa n'umuntu ngo ufite amafaranga menshi umuturage wo hasi rwose ufite amafaranga make aragura ibirayi akarya n'umuryango we. Icyo kintu twashimira Leta yacu y'u Rwanda yadufashijemo n'abahinzi kandi babihinga bakabidusagurira mu ntara nabo tukabashimira ko baduha ibirayi tukabasha buri wese akabasha kwishyikira ukara akabasha kurya ku birayi.
Urakoze cyane.
Twashimira Leta yacu y'u Rwanda.
Urakoze Jean Claude ugira umunsi mwiza ngaho mu gihugu cy'u Rwanda.
Yewana hano muna yose azuba barabashimira rwose kuvugira ku ijwi rya Amerika babumva ari ibitangaza ariko bitewe n'uko tuba dukoresha imbuga za interineti cyane tubasha kubakurikira nkatwe tukabasha kuvugana namwe bikadushimisha cyane.
Urakoze cyane.
Kuri radiyo y'ijwi rya Amerika ryumvikanira ku isi hose.
Urakoze cyane gose Jean Claude.
Namwe murakoze kandi mugire weekend nziza natwe ubu turi kureba umupira hano kuri Stade Amahoro rwose ku mateleviziyo Burundi n'u Rwanda biri gukina byadushimishije cyane nta kibazo kirimo.
Urakoze uze kuba hagufi y'iradiyo turaza kubabwira ingene biza kuba byagenze bya Lydia Ludic na Rayon Sport ngaho mu Rwanda mumenyesha amakuru wacu akurikirana bya siporo ariko arabikurikiranira hagufi.
Natwe turi kubikira kuri televiziyo y'u Rwanda n'umunyamakuru wayo Hatunga w'i Burundi nawe ari kuwucisha rwose bari kuvugana n'abanyamakuru bacu hano mu Rwanda nta kibazo n'ubufatanye n'ibintu n'amahoro.
Ubona hari na kimwe kirinjira haba mu Rwanda canke mu Burundi byifashe gute?
Ubu uko turi kubibona hano kuri ekara njye nabikubwira neza ni ukuvuga ngo umupira mu kibuga uri hagati na kipe n'imwe irabasha gusatirana ngo ibashe gutsinda indi. Ni ukuvuga ngo rero ubwo dutegereje umusaruro uboneka hagati y'ikipe yacu ya siporo cyangwa ikipe y'i Burundi ubwo ni ukuvuga ngo umupira uracyari hagati na rimwe irashota mu izamu y'indi ku buryo bukanganye.
Urakoze reka turaza kumva ingene bizaba byagenze amakuru yacu yo hanyuma Lydia Ludic murumva kuri kwiratana mu mitwe na Rayon Sport ngaho mu gihugu cy'u Rwanda. Urakoze rwose Jean Claude.
Namwe murakoze kunyakira live ku ijwi rya Amerika.
Turafise kandi na Emmanuel ku murongo. Emmanuel ikaze ku ijwi rya Amerika na wewe. Uherereye ga Emmanuel?
Uherereye mu gihugu cy'u Rwanda. Mu karere ka Huye.
Mu karere ka Huye.
Murenge ni Karama.
Ni icyumviro canke amakuru dusangiza?
Icyumviro byose nagerageza kuko nkanga mu karere kawe ntabwo tubasha kubakurikirana neza ijuru rya Amerika.
Ku mirongo yacu?
Cyakumbuga nkoranyambaga ariko ubundi kunoza kuri FM ntabwo tubakurikirana ngo tubumve.
Reka abaturongora kenshi baba ariko barumva iradiyo nibaze yuko babyumvise bazogerageza babikurikiranire hagufi hama barabico bakora. Nuko rero duga ku ijambo Emmanuel.
Ibindi bijyanye n'andi makuru asanzwe naho ibigori bireze. Ibirayi biracyahari ntabwo bihenda ngaha twarabyishije nyine mu tubandi.
Ibyo bigori none ubona umusaruro wabonetse ari mwinshi gusumba canke byifashe gute?
Mwinshi cyane kuko abaturage barabyitabiriye cyane imibande yose ni ibigori gusa.
Mbe nk'ikiro muca mudandaza ku kiro canke mudandaza kuri kimwe kimwe?
Tudandaza kuri kimwe nk'ubu bitanu ni senkani. Cyangwa bitandatu ni igice cya senkani.
Hari ingingo iheruka gufatwa mu gihugu cy'u Burundi nko mu ntara za Kirundo yuko abahora bakora umwuga wo kudandaza ibigori mu mabarabara atandukanye batakibikora. Mwebwe muremerewe kubikora uyo mwuga wo kubidandaza mu mabarabara haba ivyokede canke ibitetse mu mazi?
Twe biremewe nta kintu bitwaye mbona babikora nta kibazo nta nubwo bibujijwe.
Urakoze rero cyane rwose Emmanuel ngaho Huye Rwanda ugira umunsi mwiza na wewe. Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi n'Ikinyarwanda ikiganiro ni muri isanga kuwa gatandatu umwanya ni rwanyu urubuga ni rwanyu amakuru avuga ahiwanyu tutamenye canke twamenye mushaka kugaruka ko ivyumviro bitandukanye kubiko biravugwa ijya nino akanya nirwanyu muri kumwe na Diane Nahazwe muri studio yindwi. Kuri nshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika bakunzi mutwumva muri mu gihugu cy'u Burundi muradutunga turumva amatelefone atari ko araca mu byoroshe ariko muhinga bw'ivyuma bariko barakora ibishoboka kugira ngo bashobore kubatora turabandanya atugerageza ikiganiro ni muri sanga. Akarimbo ni I love my life tukaba dufise na Pascal ari ku murongo. Pascal ikaze ku ijwi rya Amerika kandi na weekend nziza.
Kuri twese hamwe.
Uherereye he Pascal?
Yendi Kigali mu Rwanda.
Uri Kigali mu Rwanda. Pascal tugusabe ugabanye itelefone ya ugabanye radio kuko biratugaruka ko amajwi urashaka kutwumva mu telefone nubwo utari kurumva ku radio.
Nakibaza.
Urakoze cyane gose Pascal ni icyumviro canke namakuru dusangiza.
Nk'amakuru kuko ndimo kumva umukino wa Rayon Sports na Lydia Dick South Africa y'u Burundi. Ndumva bikiri ubusa kubusa. Ariko nize ko Lydia Dick iri butsinde Rayon Sports.
Wowe ufana Lydia Dick?
Cyane pe.
Ukundira iki iyo ekipe ga Pascal nimba atari banga?
Aya ntago ari ibanga rwose. Lydia Dick icyo nyishimira ni uko ikunze gutsinda cyane kandi inayoboye mu gihugu cy'u Burundi.
Insumba za Vitalo?
Shahidi yagikira bisomba kuko urebye igihe yatangiriye gukina ni yande.
Nuko rero katukwifuriza amahirwe uhave utsinda, ariko bidakunze ntacuradze ko mu mupira habura na babiri hagatsinda umwe. Urakoze cyane gose Pascal, uraza kuguma hagufi radio, turaza kubabwira uko bizaba byifashe makuru yacu hanyuma. Tose kandi na Leon ku murongo. Leon, nawe wikaze ku ijwi rya Amerika no mu kiganiro muri Isanga.
Ego mwaramutse cyane, mwiriwe ku banyuranye b'ijwi rya Amerika na mwebwe abamenyesha makuru ngo ku ijwi rya Amerika.
Twebwe ni mwaramutse, haracari mu gitondo ni saa tatu za gatondo. Ariko batwumva barijya nino ni ku mugoroba bamwe bamwe.
Ego ndumva yuko muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika no ngaha mu Burundi hatandukanye cyane, ngira ngo ibirengo by'ibihe.
None Galeon, wowe uri he mu Burundi? Dutefune twari twansa ari kurumva turatanguye gucamo.
Ego jewe tuvugana ndi muri komine ya Rutovu mu ntara ya Bururi mu majepfo y'igihugu cy'u Burundi.
Majepfo y'igihugu cy'u Burundi mu Rutovu havuguye make.
Ego ngaha mu Rutovu aya ari karavugwa cyane cyane, ariko havugwa ibyo kwiyandikisha mu matora. Aho tubona yuko atari abantu benshi bariko barabyita bakoko, biraboneka yuko abanyagihugu ntitwava tuvuga ngo ariko babyitabira nk'uko ayandi matora bahora bayitabira. Mugabe umuntu wagerageje kuzarabazwa hirya no hino, benshi baravuga bati none amatora tuzo ati none ko ibizotorwa bizabizwi, twe ntitubona kamaro ko kuja kwiyandikisha. Nibyo turiko turabona cyane cyane
kubera iki bavuga
ko babyitabira cyane,
kubera iki bavuga ko ibizovamwo bizabizwi kandi ataranaba.
Ni kubera ibi nyine bariko baravuga yuko hamwe uwofatwa ariko aravuga nawo yango yohava camererwa nabi, ariko tukabona ku maradiyo yo akorera ngaha mu gihugu cy'u Burundi indirimbo zirirwa ziravuzwa bavuga ngo tora ego mugabo seni ntiyagire na kimwe kibivugako. Handi nabo baravuga bati none irya seni ko aribo bayishyiriyeho, ati bumva oya hari ikibanza yoba igifise mu gihugu. Ati rero ati ni hamwe nyene ho kuvuga ati dutinyiki kitsuwe cy'aba abatwari bo ngaha, ati n'ahandi hoho nta n'akamaro ko kwirikwa umuntu arajya guta umwanya ngo agiye gutora, ati bizwi birazwi hajya n'inkinamico bariko baradukinirako.
Abo n'ababivuga we kubwawe nawe uhagaze?
Ye kubwanje nagiye vema sino avanja kubeshya turabye climat politique cyankenge cyo no kwitangira ngo umuka wa politique uri mu Burundi tukaraba ukundi ibintu bimeze je sino cya hejuru ya cyanke ngo hasi. Naje ndabona yuko ibizo hava bitogwa ari ivyo nyene
ntawo vyemeza imbere
ego iravugwa ku mugaragaro oya nayo ngo nivugwe. None wumva ari amatora kandi gutora hari watora hagati y'ibintu bibiri,
mugasaba iki?
Ego twe twicyo dusaba ntacyo tubanza tuvuga ngo twosaba iki, kuko bobo ibyo bakeneye n'ibyo bizotogwa. Ariko tumwe gusa nagomba mbugire ko mvuge amakuru turiko turumva bene wacu bari mu makambi y'imbozi ya Nduta. Alo,
nduga ku ijambo turakumva Leon.
Ego Induta turafise yo bene wacu bahungiye, bariko baravuga yuko umutekano wabo utari kuri ufashe neza ku mvo z'uko hari abantu bariko barafatwa bagirizwa ibinabiriya, tukabona yuko agateka k'impunzi katari ko karubahirizwa. Twe tugasaba ONU na HCR cyo kumwe na Leta ya Tanzania kureka guhava baza barafata agasakisaki, kuko nka bamwe banatinya no gufatirwa mu Burundi, ukacubona yuko n'umutekano wawe naho bagiye utariko urubahirizwa. Sinzi umutekano w'impunzi niwubahirizwe kuri bose. Hanyuma
ni ikibazo kikiri mu matohoza. Ngira ngo ushatse kuvuga Abarundi 10 bafashwe mu ndwi yahera bagirizwa yuko boba bafatanywe ibigwanisho. Nikibazo kiri mu matohoza, amenyesha makuru bacu barabandanya babikurikirana. Amatohoza ni yahera, tuzobabwira uko byari byifashe.
Muzamugize neza kugira ngo natwe tubyumve, kuko twebwe naho umurundi umwe vuye mugize ikibazo biradutera ubwoba, kandi biba bituradishinga cyane cyane yuko umutekano ari kirumara mu buzima bwa muntu.
Urakoze cyane gose Leon ngaho mu Burundi mu Rutovu, ugire umunsi mwiza, hamuragumiza ku murongo ku ijwi rya Amerika.
Murakoze namwe mwebwe, muramutse abamenyesha makuru b'ijwi rya Amerika.
Urakoze cyane. Ijwi rya Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda ikiganiro ni muri sanga. Them mama them papa all of them want to quarrel. You know that I'm a big man, yeah. Kick harder than Jackie Chan, yeah. My money coming big bounce, yeah. Tose kandi na Elias ku murongo. Elias ikaze ku ijwi rya Amerika. Elias
ndakuhaye mwiriwe dia
amahoro neza. Elias ni impore
ekome ndashima
uherereye amajaya
Bujumbura mu Burundi.
Bujumbura mu Burundi akavura canke izuba byifashe gute?
Yiriwe hari hagati na hagati, hamwe hatakazuba handi naho haraza gatutu n'ubuturi mu gatutu ntangora.
Ici umviro canke amakuru dusangiza?
Ego cyambere nuko tanguye gushima ko tuganye hari hahetse tuganye. Ego ama kindi no tangura gushima n'ibiganiro bya radio y'Amerika, ikiganiro ikiganiro iwanyu mu ntara, amakuru ya saa kumi muri sanga ni byiza. Ego ama cyane agomba kuvuga ni ku byerekeye ibinyinye bumvise yuko hoba hazohunga abantu bagera ku 50,000 uno mwaka. Ibaza yuko leta yabyumvise, ibaza ko yadukingira kuko n'abahunze turakeneye uko yuko bagaruka. Nuko jyewe mbona ibintu bimutangi uko namye mbona hariho n'abamye bakwiyamiriza ire bijya byegeranyo, rero sinzi uko n'ababisomye nabo baba bakiriya kamo abami
menyesha makuru ya Evariste nzi ko wanyanka ariko arabikurikirana, turaza kubabwira ingene bizoba bimeze uko byagenze. Uraza kumviriza amakuru ya saa kumi na zibiri.
Yego mama wanjye engineer ari cyane ngaho.
Oya si hari no munsi.
Yewe se kumumpera mwiriwe.
Urakoze cyane gose, ugira umunsi mwiza Elias.
Yego namwebwe ndabashimiye ndashimiye nako karirimbo abarimbuye ngo karabaryoheye cyane hariya anye.
Bafata ukuguru wewe mufitanye ubucuti budasanzwe rero
nababanye.
Wo kwibutsa bumviriza ijwi rya Amerika ivyafata ukuguru ko aho uko wabyumvise nuko bimeze.
Tuzi uko ari umubanyi Imana yatwihereye adukura amenyo ku mahera makeyi atarenga 200,000 mbere niyo tumuhaye ayarenga arayatukuza.
Urakoze cyane. Mbega wewe ahimbuye uvuga nihe, ni mu kivoga cyane?
Ego neza na neza jena buke haja anye mkifoga chambu ya haja mishe haja.
Urakoze ugira umunsi mwiza Elias.
Watu ezi.
Ibyo Elias rero yaravuze byafata ukuguru n'umuntu ubataziriye kifata ukuguru akura amenyo mu ntara ya Murambya. Umenyesha makuru wacu Diane Ndonsi yadukuriye inkuru avuga ingene abanyagihugu bahi Murambya muri komune Mbuye bamwitura ari benshi kandi ngo abafitiye akamaro. Gusa haracariho impari zitari na nini cyane zo kumenya nimba ubushikiranganje bw'amagara y'abantu bwo mwakira bukamufata nk'abandi canke naho nimba yobandanya abikora uko abikora. Turafise kandi Cedric ku murongo. Ikaze Cedric.
Ni
mpore
ni
mwaramutse. Turacari saa tatu za gatondo.
Mbanze kugira mutanga ku iki cya Amerika ndabivuga n'umwaka mushasha mwiza
ntusangire.
Yego
nuko uherereye amaja hega Cedric
yemerereye neza aha mu Buganda ahantu Entebbe.
Entebbe
yego
havugwa makinga aho ya Entebbe mu Barundi bariyo.
Bo Entebbe ni safi yari harakazuba hameze neza kariko kararenga.
No.
Bari kubana bari bakomera bari bakomera bakomirimo abandi bagenda nishaka bisambana ari mutekano. Yego.
Kunyici umviro canke namakuru dusangiza?
Eka kubera ko ku munsi wa gatandatu atamukimira bahari umuntu asikiriza amakuru aherereye. Namakuru muri rusange na nyinshi kabisa. Nishimye guhamagara kugira ngo ndabasuhuze gusa.
Urakoze cyane gose.
Yego namwe murakoze munsuhurize Thomas Kamirimbo.
Yego ubutumwa buramushikiriye.
Yego
urakoze Cedric ngaho ya Tebe mu gihugu cy'Ubuganda.
Yego murakoze.
Mhm. Ikiganiro ni muri sanga kwa gatandatu umwanya bari gwanyu nta mutumire ni mwebwe muba muri abatumire mutubwira makuru yabaye ayo muri ko murabona ho muri canke mukagira ico mushikiriza kuyagiye araca ijya anino. Ikiganiro ni muri sanga.
You know that I'm a biggie man, yeah. Kick harder than Jackie Chan, yeah. My money coming, biggie bansu, yeah. Number one in your area.
Tose kandi na Olivier Kumurongo. Olivier Ikazi. Olivier.
Namara chana diyan.
Mm-hmm, turakome.
Nalo.
Turakumva, Olivier. Olivier. Tugusaba ugabanye iradio iri nyuma ya urashaka kutwumva muri telefone yawe.
Okay, nanyumva.
Ego.
Ego, nanyumva izi shomvuga. Ani nukuriri viliko hirawa mungi kuchuburu hundi vio kia mbiki isa mungi ya 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 Jari yuko yuko wa nenya yuko. Akazo za kijungu kani kanyini mwiwasu. Wanine yuko, izo alawa wye kutaja kutora mwenye mbivi na chini langa tayani. Walareti kutora mwenye ni walareti kutuwa angu. Mwero wa mwenye yuko uvu, niwa taja kutora. Alandi wazo watore, akandi wazo watuwa. Nimba wazwa n'ubutegetsi buhari gashinde DFDD tani abandi bakine ukura shinde DFDD nibagende biyandike hanyuma ibyo bazoja gutora mu kazi k'amatora ntarimwe bazaba bari kumwe imadolimenya baje bikorera nyamba bazikora mu ibanga nyamba bazikora gute ariko bamenye yuko gukura shinde DFDD atayinjira atari kuca mu nzira y'amatora.
Olivier nimba atari banga uherereye amajahe.
Mugisagara
cha Ujumbura. Wabonye byifashe gute? Waragiye gutora icuka cari kimeze gute canke uruzo hava bikora muri no misi yindi sigaye?
Mukuri bonje nari yandikishije kandi amahoro niyose. Jenga jembanga mugazara raramu. Ngoyana zayitinye. Ngoyana kuza bara. Ari mutekano wuzuye arato twayandikishije kuba yuko n'abandi baraza mugu yabona ko baca guhurungura nje bituma navuga ibintu reka byitire hano kandi byose sindi sindi leta muga nk'umuntu ubusanzwe hari umusore do quartier hari umukuru w'igihugu hari utwara komine no kuvuga ubu ni umukuru w'igihugu uvuga ati je nta ndaza no tuzemenya birahe none n'umusore do gutwara ku quartier ugereka kushaka kumumenya kandi waje gutwara direkisiyo niya gutwara nabi wewe ugashobora kuvuga ati runaka
nta magabrivye amakuru avuga naho yuko nkabipfuza canke bagaserura ko waba bagomba kuzotora oya baburabuzwa harayo urumva wewe
muga nimba byazabaya nimba byazabaya uyu muntu nashaka ariko kubisira nabitsira ngo imari bi kuko kubisira suka umuntu nareye kubisira azogende kubisira mu kazi k'amatora mu gutora ego cyane oya oya nakiba mu ngazi kwitorera ya mu kazi k'amatora
abashaka guhimiriza abanywanyi y'imigambwe yabo naho nina nizabo kuzotora oya uburenganzira bwabo sigwabo
Jeli wadai huko reti hali kutu. Nuko, mbato tangi, mwenye mbichiri, zoni jiri ni agira, bati batu zari kundi.
Aliko mulizo, aliko mkulindira, awali kumugamuli kutege tichanga bandi baifuza kuhimili za gutora ego wa rabile kuriwe.
Bo, jeli mbuga ni mba, bari kutege tichanga bandi baifuza kuhimili za gutora ego wa rabile kuriwe. Bafisule nganzira mungano, kwa wani mbibu ingi mgamu.
Donke rumva nta mwana n'ikinono kubgaho nta mwana n'ikinono yobamo
oya nta mwana n'ikinono
urakoze cyane
babirekire ko kwibose
urakoze cyane gose Olivier ugira umunsi mwiza
urakoze namwe
bien. Twose kandi na Daniel kundi murongo wa telefone Daniel ikaze kujugira Amerika no mu kiganiro muri isanga
Yego, muraho.
Turashimi Imana.
Yego, mba ndabashimiye kuba mumpaye umwanya.
Mhm.
Ubwo ngubwo njyewe nagira ngo mvuge ku gitekerezo ku kibazo cy'ibirayi hano mu Rwanda.
Mhm.
Noneho mu Rwanda iki kibazo cy'ibirayi ni ikintu gikomeye cyane.
Mhm.
Ni ukuvuga ngo abahinzi barahangayitse. Njyewe hari ikintu gihari, hari ukuntu barimo kugenda bagafata abahinzi noneho bakabasinyisha ku kiro ku ijana na mirongo itatu na gatanu ko ari cyo babaguriye. Noneho hakaba ikintu bita itekinika, bagafata bagatekinika noneho bakabasinyisha ku ijana na mirongo itatu na gatanu, nyamara bajya kubishyura bakabagurira kuri mirongo inani.
Ni mu karere kahe?
Ego
nya majahehe aho ibiriko birabagadane
ni mu majyaruguru. Noneho ikindi abatu noneho hari ikibazo gihari ngiye mbona ngiye nambabaza cyane. Ngiye hari iyo guverineri w'amajyaruguru anyomoza inkuru mwacijeho ngo yibiraye byabuze, noneho akavuga yuko ngo nta birayi byabuze, ngo nta n'ikibazo abaturage bafite. Ndebe rambabaza cyane ahantu abaturage bafatwa bagakinishwa n'abayobozi babakinisha nka mabigibigi. Ndebe rambabaza bagakinisha bagakina ku mbaro umuturage yakoze ahinga ntibahe agaciro inguzanyo umuturage aba banki aba yaragiyemo inguzanyo aba yaratse, ibyo byose bakabyirengagiza. Ndiye biramba bakakurushaho.
Daniele
hari ikintu njya mvuga, reka nihutishe. Hari ikintu njya mvuga cy'ukuntu amaradiyo mu Rwanda abogamira kohereza mu Rwanda. Njyewe birambabaza cyane aho abanyamakuru bafata icyo guverineri yavuze bakabyemera, umuturage yahamagara avuga ikibazo cy'ibirayi yuko gihari birimo kubura mu mirima, ugasanga barumva ikibazo cya guverineri umuturage bakavuga ntabwo babyemeza, nta nubwo babihakana, aho kugira ngo bagende bafate bajye gukora inkuru icukumbuye bayizane abanyamahoze, ahubwo barunga mu rya guverineri. Abaturage ni ukuvuga ngo bakinishwaho mabigibigi n'abayobozi. Ndiye birambabaza iyo bakina imbaraga umuturage yabashyizemo ibirayi biraborera. None hari ikintu cyantangaje, aho guverineri aravuga yuko ngo ibirayi iyo byeze bimara amezi ane mu murima, bikongeye kamara amezi ane byeze, ubu ni ukuvuga ngo amezi umunani. Ibyo bintu byabahehe muri logike? Byabahe ku birayi bishobora kumara amezi umunani ntacyo biraba?
Daniel,
ibirayi iyo bimaze iminsi bihita bimera ibindi bikabura. Ubu ni ukuvuga ngo mu masoko turajya kugura ibirayi nka bitanu tugakuramo nka bibiri byaboze, ibindi byarasindiriye kubera ikibazo.
Daniel, Daniel, ni icyumviro cawe kandi ngira ngo abo vyega bikora vyumva. Ijuru rya Amerika ryari ryagerageje ku munsi wa kane gutumira abashikiranganji begwa n'ico kibazo bari mu n'abari bavyisabiye
barabatumiye. Ngewe nani no gutana kubabaza ubwanjye, byarababaje kuba abayobozi bane bose nta n'umwe ugeze uboneka n'abo tubabaze,
ariko nta kibazo tuzobandanya tubarondera n'ivyakunda batanga umuco bidakunze naho
ariko abaturage barabaye kandi barimo kurengana. Ubu uri umwaka utaha ibirayi nibibura, bazashyiraho amategeko yo guhana utahinze ibirayi. Urumva kubera iki? Kubera barakajwe n'uko byaciye ubusa. Abantu barimo baragenda barahunga, amakereda agiye guteza amatambu yabo, ahubwo umuyobozi arimo kwirirwa Imana. Birambabaza, murakoze cyane. Agiye amarira yazengaho amaso nka buryo mvuga.
Nurakoze cyane rwose ku cyiyumviro cawe Daniel. Ijuru rya Amerika rizobandanya rirondera abategetsi b'igihugu cy'u Rwanda begwa n'ico kibazo kugira ngo twumve umuco batanga, kuko imyidogo yo murumva ko ihari. Washington DC, Ijuru rya Amerika mu Kirundi n'Ikinyarwanda. Ikiganiro ni muri Isanga.
Mata kandi ufita mafuta uchukubire numera kuba wewe ufite nokuri ubarushisha nihirwe ufite gusegura nokuri rinagenda risama nana kimuzi cyuza turi kumwe na cyuzifuza naweru kan
zera ko aho muri aka weekend muri ko murakagira neza mumva ko muhinga bw'ivyuma Innocent Kimenye azarasha mu tuno turirimbo kugira ngo tubafashe kumeregwa neza ni ikiganiro muri isanga turase kandi na Donatien ku murongo Donatien ikaze ku ijwi rya Amerika
ndabumva cyane murakoze
uhereye amaja hega Donatien
uhereye mu karere ka Rurindo Majaruguru
mu gihugu cy'u Rwanda havugwa make. Niki umvira uterera na makuru dusabikaniriza canke?
Nishimiye kubafata no kuba ubuza. No kumira kuri gahunda zanyu.
Urakoze cyane rwose biratera intege ni nk'izahezi gushuka kunyotaga Donatien.
Na cyane na makuru mu gihe cy'umuyaga.
Urakoze cyane rwose ibyo bitera intege buri wese ngaha bigatuma tubandanya turyohora ibiganiro bitandukanye n'amakuru tubashikiriza kugira ngo ntitubashaye ko. Urakoze cyane rwose ugumize ku murongo.
Yego ndacyari.
Ndanye kumviriza ijwi Amerika risamira na Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ikiganiro ni muri isanga mukurikira kuva kuwa mbere gushika ku munsi wa Mungu turabashikiriza ibitandukanye ku minsi itandukanye nyene umunsi wa gatandatu abari uwanyu mutubwira amakuru avugwa ahiwanyu amakuru atandukanye canke mukagira ico muvuga ku makuru aba yaciye kuri no radio twatwa abashikirije biciye mu biganiro canke mwanya wa makuru yacu atandukanye.
God, thank you today. Oh, yeah, yeah. And I thank you tomorrow.
Murabizi yuko uhinga budasezerana ivyuma ntibisezerana amatelefone ariko aratugona ncuti bakunze ariko mwihangane uko tuza gushobora gukemura ico kibazo turaza kubandanya tubakura mukuru yindira mushaka kutucishiza ivyimviro vyanyu canka makuru mushaka kudusabikaniza kuri Facebook yacu muja kuri VOA radio yacu ino sa kimenye muhinga bw'ivyuma ngo ivyuma birongeye gukunda kwizera ikazi
Murakoze cyane.
Uhereye amajahe kwizera.
Ndi mu karere ka Bugesera mu ntara y'Iburasirazuba.
Mu ntara y'Iburasirazuba. Ni iciyumviro na makuru dusabikaniriza cyane.
Ni iciyumviro nagira ngo mbashimire Radio rya Amerika. Ku makuru meza mutugezaho n'ibiganiro bitugera ku mutima kandi bikatunezeza turabakurikira cyane rwose kandi turabafata gatanu kuri gatanu turabashimira kuri radiyo ibitekerezo byiza mutugezaho
urakoze cyane rwose kwizera nk'uko nari nabivuze intege nk'izo tuzitewe n'abatwumviriza bituma tubandanya tugihura ibiganiro byacu tubemereye kuzokomeza gutyo nyine
Gusabisa murakoze natwe tuba tubakurikiye rwose ntabwo rushinge kubikuraho
urakoze cyane rwose
Imana ibahe umugisha
turawakiriye hakaba ari n'akanenge canke ico mushaka ko duhindura navyo nyene ntimwitinye murashaka kubitubwira mushaka kubicisha ngaha nyene canke mugacisha kuri radio yacu @gmail.com niyo email ya radio Ijwi rya Amerika
I give you glory yeah. When I fail, I give you glory Cause I know you give me bread and butter You take me places, you never tire Got your blessings follow me every day Another contract, another payday Even if I can't afford for my kids I know tomorrow will be better Thank you my God, thank you today
Amerika Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda muri isanga aho muri hose kino kiganiro ni rwanyu amatelefone ntari ko aradukundira na cane cane mu Burundi ariko turabandanya dukora ibishoboka kugira ngo dushobore gukemura ico kibazo mukuri ndira turabandanya no turirimbo dutandukanye tubipfuriza kugira weekend nziza akaririmbo ni aka Amlison Vestin no muririmbyi kazi w'umurundi yatsindiye igihembo cha Isanganiro Awards igihembo agashimwe gahabwa mu Burundi abayashoye gukora akaririmbo kagashimwa n'abakunzi bi radio Isanganiro uyu muririmbyi kazi abatari bake baramaze kutubwira ko bashaka ko tuzomutumira umunsi umwe kandi tuzobikora akaririmbo kiwe ni ivuga aririmba turimbo tw'Imana
Como sazi wawe ni hobi boneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Minda kuingize nuvuge Uriho Uriho Data numishe Ingonga zawe kuvuka Nuvuge Memura ngami na yotewe Fuga, fuga Ijambo rimwe gusa
uradutunga kandi ibyuma ntibisezerana nta kundi ariko ni weekend twibaza ko tuno turimbo natwo duca tubafasha kuruhuka kumeregwa neza makuru atandukanye aho muri mushaka kuyaturungikira mwicishe kuri Facebook yacu nayo ni VOA radio yacu aho nyine murahacisha n'ibyitekerezo ivyumviro bitandukanye ahandi mudushikira mubicishije mubicisha kuri radio yacu @gmail.com ikiganiro ni muri isanga
Como sazi wawe ni hobi boneka Dura Niwe gusa unaura Ninyishu Niwe gusa unabara Minda kuingize nuvuge Uriho Uriho Data numishe Ingonga zawe kuvuka Nuvuge Memura ngami Minda yotewe
Ijwi Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda ibiganiro bitandukanye tuyatunganiriza kugira ngo mushobore gukurikira ibiba ijya nino iminsi yose kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu murakurikirana ikiganiro iwanyu mu ntara gitangura igihe cy'isaha indwi ku masaha mu Burundi no mu Rwanda igihe cy'isaha cumi naho turabashikiriza iminsi yose kuva ku wa mbere gushika kwa Mungu ikiganiro muri isanga hama rero kuva kwa mbere gushika kwa gatanu murakurikirana kushika kwa Mungu murakurikirana amakuru avugwa mu Burundi gice isaha 12 ku masaha mu Burundi no mu Rwanda kuva kwa mbere gushika kwa gatanu naho igihe cy'isaha 1:30 turabashikiriza amakuru atandukanye avugwa muri Afrika na cane cane no kwisi hose muraza rero muraguma hagufi ya maradio yanyu kugira ngo mubandanye mumenya ibiba ijya nino tubandanye dusaba imbabazi amatelefone yatwankiye kugira ngo mushobore kubandanya mudushikiriza ivyumviro bitandukanye mwongera mudusangiza n'amakuru avugwa ahiwanyu ariko bigakunda turongera tubakure
I don't wanna waste your time on fancy cars. My love is so real, don't you think so? Si no que me derrite yo nada, no. So I guess I'm gonna hit your feet. No ñemerera, saco con la pe. Be my lover, be my honey. Shira numba wanna munzozi mama kaboko. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, you got it.
Akawe no ngari onchuti bakunze udice dusozerera ikiganiro iwanyu ikiganiro muri sangacu no musi kuri kano karirimbo Garit twibaze yuko mwashobeye kuryoherwa muradutunga ku matelefone atadukundiye ariko abo twayaze mwakenuye cyane gose ndabatumire rero mu makuru ya saa 12 ku masaha yo mu Burundi no mu Rwanda muri ayo makuru muraza gukurikirana ivyerekeye ingene umupira uri kurahuza urukino uri kurahuza ekipe y'u Burundi Lydia Ludic na Rayon Sport yo mu Rwanda aho bizoba bigeza n'iya makuru bacu ariko barabitunganya muraza gushaka kuvyumva tuza kandi kubabwira ivyerekeye imyerekano yiriwe iraba mu gisagara ca Bujumbura igamije kwiyamiriza ivyegeranyo bitandukanye bikogwa ni mashira hamwe atandukanye harimo RCR muraguma hagufi ya maradio yanyu na Lydiane Nahazwe muri studio y'indi Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda Innocent Kimenyi yakoze na engineer bari kumwe muhinga bw'ivyuma turongera saa 12 mu makuru azobagezweho
baby baby buga inyunda hari na misi aba mibi yenda hari mukuri mukuri acho na kwima keretse keretse hari fite be mbikuya ku mutima nagutuma nijima niyo mambi zatuma nzahora muzirikana niyo najya far away far away nagona kwibagirwa oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, got it. Oh baby you got it, you got it.
VOA Afrique, les infos.